iyi mwumva ni radijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika vijira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mudutuza amatwi. Ni Eugenia Mukamusa basubiza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha. Amakuru tubategura tukanabagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Icyegeranyo cy'amatohoza ya Minisiteri ishinzwe ubuzima mu Burundi cy'umwaka ushize cyerekana ko ibice birenga 80% by'abageze mu zabukuru badashoboye kwivuza kandi abenshi muri bo amagara yabo atameze neza. Ni mu gihe kuwa kane w'icyumweru gishize tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi wari umunsi mpuzamahanga wahariwe abageze mu zabukuru. Baba abo bageze mu zabukuru baba baharanira agateka kazina muntu yemwe n'abayobozi baremeranywa ko abageze mu zabukuru bakwiye kwitabwaho.
Barakoreye igihugu gushikaho baruha bagaca baja kuruhuka rero ugacurabo tuze ntakujya gupfa reka tumubungabungira hari ntihagera yo tuvuga tuti tumuvure ku buntu hanyuma turabe ingene yoronka n'agasahara kababana imiburi ibura ko yahora hemba.
Ubwo ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashimangira umugambi leta yashyizeho mu 2012 wo kuvuza abageze mu zabukuru. Yabivuze ubwo yasubizaga ibibazo by'abanyagihugu n'abanyamakuru mu minsi ishize. Ishyirahamwe Mitiweli rivuza muri rusange abakozi ba leta mu Burundi ryafashe icyemezo cyo kugabanya imiti rigurira abaririmo. Leta y'u Rwanda yatangaje ko amashuri agiye gufungura guhera muri uku kwezi kwa cumi. Minisiteri y'uburezi ivuga ko kaminuza n'amashuri makuru yujuje ibisabwa ariyo azahita atangira. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye harimo n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe kandi turagezwaho na Aloyizi Bigirimana.
Mwaramutse Eugenia. Abaganga bariko barakurikirana Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump bavuze ejo ku munsi w'Imana ko abandanya koroherwa uko babandanya bamuvura COVID-19. Bavuga kandi ko ashobora gutahuka kuri uyu munsi wa mbere. Umugwi w'abaganga bamukurikirana bavuga ko urugero rw'umwuka wiwe wa oxygen wigeze kugabanuka inshuro zibiri kandi ko bisanzwe kuri buri mugwayi wa COVID. Umuganga wa Trump Sean Connery yavuze ko perezida yatwawe n'indege ku bitaro bya gisirikare bya Fort Reed ku munsi wa gatanu inyuma yaho atanguye kuremba aho umwuka wa oxygen wariko uragabanuka biteye ubwoba. Umutegetsi mukuru mu biro bya perezidanse Mark Meadows yavuze ku munsi wa gatandatu ko amagara ya Trump yatumye abaganga bagira amakenga ariko ko yatoye mitende kandi ko hatigeze haba ubwoba ko atobasha gutwara igihugu. Mark Meadows yavuze ibyo mu gihe hari hatanguye kuvugwa ibihuha ku magara ya perezida bituma haba kutamenya amakuru atomoye nyakuri ku magara yiwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM rivuga ko abimukira 8 bafuye abandi 12 baraburirwa irengero inyuma yaho abari babatwaye babakuriye mu bwato ku nguvu hafi ya Djibouti. Umuvugizi wa OIM Yvonne Ndege yavuze ejo ku Imana ko abo bimukira bose bamuka muri Ethiopia bari basubiye mu ihembe rya Afrika. OIM ivuga ko byabaye inyuma yo kunanirwa gushika muri Arabia Saudite bavuye muri Yemen kubera imbibe zugawe kubera ikiza cya COVID-19. Yvonne Ndege yavuze ko abari muri ubwo bwato bari 34 kandi ko bwari ko bwerekeza mu gisagara cya Obok cyo muri Djibouti aho ibihumbi by'abimukira b'abanyafurika bo muri ako karere bama baca bariko baragerageza kwinjira mu kigobe cy'Abarabu. Ibiziga indwi by'abantu byaratowe mu ntara iri ku rubibe rw'Ubufaransa n'Ubutaliyano hafi y'igisagara cya Nice ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi b'ibyo bihugu bibiri bavuze kuri Uwimana ko ibyo byabaye nyuma yaho imvura nyinshi y'isegenya igwiriye ikabomora amazu n'amabarabara. Abajeje kuzimya imiriro b'Abafaransa bavuze ko abandi bantu 21 baburiwe irengero 8 muri bo bazwi nk'abagize ingaruka z'iyo mvura. Ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge ejo ku Imana ryari yamirije ibitero biba hagati y'ingabo za Armenia na Azerbaijan bafa intara ya Nagorno Karabakh mu kuvuga ko izo ntambara zica kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Azerbaijan bwavuze ko abasirikare ba Armenia bateye igisagara cya Ganja kibamwe abantu barenga 3,330 mu burengero bwa Azerbaijan ruhande rumwe rwagiriza urundi ko rutera abanyagihugu umuyobozi wa Croix Rouge mu karere ka Buraya na Asia Martin Schwepp yavuze ko ibyo bitero bikoresha ibisasu biturika mu bisagara no mu bindi bice bibamwo abantu benshi abategetsi muri ibyo bihugu bibiri bavuga ko hasi abantu 250 barimo hasi basivile 40 bamaze gufa kuva iyo migwano itangura amashyirahamwe atanga ifashanyo aridoga ko ibyo bisasu byasambuye amazu y'abanyagihugu ahadugwa mu majana hamwe n'izindi nyubakwa nk'amavuriro n'amashuri igihugu cya Kamerune ejo ku itariki ya 4 ukwezi kw'icumi niho cyakwiza umwaka gitunganije ibiganiro hagati y'abene gihugu byari bigamije gutorera umuti ikibazo cy'abavuga icyongereza biyonkoye ku gihugu uko kwiyonkora kwaciye gushyira igihugu mu ntambara imaze guhitana ubuzima bw'abantu hafi 300,000 muri iyo myaka 4 abanya Kamerune hamwe n'abantu bagiye muri ibyo biganiro bavuga ko gutana mu mutwe kwabandanije ku buryo ibice bitari bike by'intara zivugwamo icyongereza zitagira ubutegetsi ariko leta ibandanye ivuga ko ibyo biganiro byabaye ingirakamaro wahoze ari umushyiranganji wa mbere wa Kamerune Philemon Yang avuga ko imirwano yagabanutse ariko ko hakiri abagizi ba nabi bahungabanya umutekano batumbereye guca igihugu kubiri
Aloyzi urakoze kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi Shuti banguani imumba na dijugu di Amerika, hivyo Washington DC, mchirundi na mchinyarwanda. Kumvika na kure FM 88, nivyo bitatu ya radio inshuti ya wose, no kure FM 100, nivyo bitatu ya dijugu di Amerika mu Rwanda. Mugurundi tuliku mirongo miguti, shortwave, kuri metero 19, na 22 kumugoroba, na metero 25, 31, na metero 41, mgitono. Mukarere ka Kisoro muri Uganda ho mudukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi ryobora mushobora kandi no kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com turi no kuri Facebook na YouTube bewa radio yacu ikiganiro niwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu.
Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. 80% by'abageze mu zabukuru mu Burundi ntibashobora kwivuza kandi amagara yabo atameze neza. Byagaragajwe n'icyegeranyo cy'amatohoza ya Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cyo mu mwaka ushize. Ni mu gihe kwa kane w'iki cyumweru gishize tariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi wari umunsi mpuzamahanga wahariwe abageze mu zabukuru. Iyi nkuru ijwi rya Amerika yabateguriye ifashije abanywanyi bayo mu Burundi Waregezwa na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Hirya no hino mu bisagara by'intara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi, haribonekeza abasaza bagizwe n'abatama hamwe n'abatamakazi basegerereza bamwe mu bayaze n'isoko ry'ijwi rya Amerika mu gisagara cya Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi bavuga ko bahora babeshejweho n'uburimyi ariko ku bw'amagara make barondera ico rikesha babanje gutega amashi. Uyu mutamakazi n'umwe muri abo atawuce bishoboje.
Jewe no kuyenda kumere na kamwe wa jeshi na zini na hii tani na nze kushega kushega kwa omba ombi kata yu ibigongwa kamba kanyoti ndari ya chuzi kushega kushega kushega
Obubuzi mabuga wa saza wuli mubatera inunu kuko babuli teka jabu Uyunu undi musaza avuga ko bituma abakiri bato babakengera
munyabyenge buke arabona byagushikiye gucyo akagutwe kamenga ntabibona wewe uwiwe amubona biri kumwe agacaba agacamo mubabaro ni
mishira hamwe y'abaharanira gateka kazi na muntu bavuga ko gateka kazi na muntu katubahirijwe mu Burundi kandi ko amategeko adashigwa kuri uwo mugwi mu buryo bw'umwihariko uharanira gateka kabo akaba n'umunyamategeko Cyril Fresh Isirahenda asaba kugisata cy'amategeko cyo bavira hasi
haracyakenewe rero ko ababishoboye bose na cyane cyane leta ko yobifasha ingene ushobora kubaherekeza neza muri ka gateka mbere yuko bashyika umukama yabahaye kuramba itegeko yihariye abageze mu zabukuru bonyine ibaraba uretse ayo mategeko ya rusange hari amategeko amwamwe ingingo zimwe zimwe ziri mu bitabo by'amategeko zerekana yuko ugeze mu zabukuru yategerezwa kubungabungwa gusumba abandi kuri icyo gisata cy'amategeko nuko uba itegeko rigenga abageze mu zabukuru kujya nyene hari amategeko agenga nk'abana
mu mwaka w'2012 leta yarashyizeho politiki y'igihugu ijejwe gukingira no kuziganiriza kazoza abageze mu zabukuru umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yishura ku bibazo by'abanyagihugu n'amenyeshamakuru mu minsi iheze yasubiriye gushimangira umugambi yashyizeho wo kuvuza abakukuruke mu kazi bari mu bageze mu zabukuru
abatama nabo kubungwabungwa nico gituma muri politike nshasha tuvuga ko abatama tubabungabunge kuko barakoreye igihugu barakoreye igihugu gushikaho baruha bagaca baza kuruhuka rero ugacura buti nta kuja gupfa reka tumubungabungira hari ni hajya rero tuvuga tuti tumuvure ku buntu hanyuma turabe ingene yoronka n'agashahara kababa kababa n'imiburi burako yahora hemba kuko arakoreye igihugu baze imyaka irenga 30 utanga cotisation hanyuma ugacuhembwa yari munsi yayo watanga muri iyo cotisation nyine none yagiye imyaka 30 yose reka turabiharura tukabibona reka ahubwo batama niba dufashe kubiharura neza amahera yabo tuyabone neza hari yaribwe turondere iyo tuyagarurira hanyuma baruhuke baruhuke neza
icegeranyo c'abatohoza y'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu co mwaka uheze cerekana ko ice vyaba 20% gusa vy'abageze mu zabukuru ari bo bonyene bafise amagara meza ico cegeranyo nyene cerekana ko abasaza barenga ibice 55% bagwaye ingwara z'umutima izigisukari umushishito hasima n'izindi nizo zibabangamiye muri abo abenshi ntibari mu mugambi uherutse gushigwaho n'umukuru w'igihugu wo kubavuza ku buntu uharanira agateka k'abageze mu zabukuru Sihaye Fresh Isirahenda asaba leta ko itosiga inyuma uwo mugwi w'abasaza batakoze akazi ka leta usanzwe uharugwa ku bice 90% asigura ingene bakoreye leta mu bundi buryo
nabo bataronse matrikire yo gukorera leta cyangwa gukorera abikorera ibyabo nabo barakoze birashimwa barakoreye igihugu barakoreye imiryango aya mabarabara tugenda ngo nibo bayakoze bayaharuye bakoreye igihugu kandi mu kuturera mu kubarera mu kurera wose mubona iyo batatugera ngo badushyire ku ishuri bituba tugetse ngaha mu kurima korora ibigabo bose ntibabikunze ibyo barya iyo hataba abantu kuko hatagira abantu bandi yagira abantu bashobora korora ngo bashobore kugaburira uburundi bwose urumva yuko atatwari kujya nicyo gituma rero dusaba abo banyagihugu bageze mu zabukuru ba ruguru nabo nyene turasabye dushimitse bavugwe ku buntu azuba ari iteka iteka ry'igihugu
umunsi mpuzamakungu w'abageze mu zabukuru w'uwo mwaka washitse mu gihe isi ibangamiwe n'ikiza COVID-19 abageramiwe cyane bakaba bari muri uyu mugwi w'abageze mu zabukuru mu Burundi wahimbarijwe mu ntara ya Bubanza ku kivugo kivuga kiti turi kumwe twese twame kwitwararika abageze mu zabukuru
arakoze Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda kuri iyi nkuru ijwi ry'Amerika ryabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi ikibazo cyo kwita ku bageze mu zabukuru kiravugwa mu gihe ishyirahamwe mituweli rivuza muri rusange abakozi ba leta mu Burundi ryafashe icyemezo cyo kugabanya imiti rigurira abaririmo yavuye ku 2000 ijya kuri 800 ubuyobozi bw'ishyirahamwe buravuga ko bwabitewe n'uko buriho amafaranga y'ikirenga kubera imikorere y'abacuruza imiti ishyirahamwe SEMABU riharanira inyungu z'abarwayi n'uburenganzira bwabo ryavuga ko ribabajwe n'icyo cyemezo rikabona ko kizagira ingaruka ku bantu benshi zirimo no kuba bakwicwa no kubura imiti umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eroge Wirika neza uri Nairobi muri Kenya niwe bagezaho iyi nkuru
ishyirahamwe mituweli rimenyesha ko ingingo yafashwe mu ntumbero yo kwirinda guhombya leta nk'uko bimaze imyaka bikorwa rivuga ko hari amayeri menshi yakoreshwa n'abacuruza imiti bagahamba utumwe amazina atandukanye kugira ngo bace amafaranga y'umurengera ikindi iryo shyirahamwe rivuza hanini abakozi ba leta risigura ni uko mu migambi ya leta nshasha b'abarundi bakaburirwa gukoresha imiti yitwa generic itazinze cyane aho gukoresha iyizwi nka specialite kuko ivyigwa vyerekanye kwivura kimwe nobera w'ineza ryojwe imirimo muri mituweli kuri uyu wa gatanu mu ijoro yaje iganira n'amenyesha makuru inyuma y'inama y'abizuwe ubunyobozi bw'iryo shirahamwe
icere cyagize amakosa kuko twaguma turi iyo miti kandi ari imiti byinshi umba wasanga umutumwe fata nka paracetamol ufite amazina nka 20 hariyo izikorwa muri Kenya hariyo izikorwa mu Burundi hariyo izikorwa muri Tanzania hariyo izikorwa mu Uganda muri ende hariyo n'amalaboratoire menshi umwe aguma arondera akazina aha uwo muti nimba nitwa Noela nkacavuga nti uwo wanje witwa Noamon bakayita specialist kandi ari jeneri rero uyu mwaka iyo miti yose ifite amazina asa gusabwa ati ni jeneri ni ukuvuga umuntu azoba afite iyo sifamon akemera ko ari paracetamol nicyo nizokwa nka kuwutanga tuzowutanga tuzowurira mugabo tuwurihe nka jeneri igiciro bikwiranye ubu tugeze ku miti 800
iri ry'amerika ryashatse kumenya uko abarwayi bakiriye ingingo bamaze rihamagara ishyirahamwe yani inyungu n'agateka kabo zemabu umuvugizi waryo sive nk'abana bakizasigura kuri ingingo nubwo bari bitegerejwe gufatwa ije mu gihe kitari cyo kubera ibituma bitatu birimo amikoro make y'abanywanyi ba mituweli hamwe n'ibihe bya virusi ya korona bihanze abantu
ishyirahamwe rihamye agatsi k'abarwayi mu Burundi semabu ryaguye mu gahundwe muri semabu tubona ko iki kitari cyo gihe cyo kugabanya amafaranga barihira abanywanyi babo kuko bica bibavuna turi mu gihe cya COVID-19 aho tugomba kwitwararika amagara yacu kandi muri kino gihe cy'ikiza cya COVID-19 amikoro y'abarundi n'amakungu ntashimiye kuko imbibe z'ibihugu zugaye hamba gatatu kuba ko kitari cyo gihe iyo ngingo isohotse mu gihe hari imyidogo myinshi y'abanywanyi ba mituweli ko abakozi b'iryo shyirahamwe batabaha imiti y'amaspecialite abaganga baba babandikiye
abantu batugasanga iki cyemezo kizogira n'ingaruka mbi zitari nkene amenyereje ko ni imfu zigiye kuba nyinshi
iyo ngingo izozana ingaruka mbi cyane kuko iyo umunywanyi bamwandikiye umuti arwaye akajya muri farumasi agasanga umuti waraduze kubwo amahera bahora bamurihira bayapfunguje mu rwaya ashobora guca aheba uwo muti kubera mikoro abaye make ugasanga arasinzikaye mbere no gupfa arapfuye
umufatwa n'uwineza nawe yanagarutse ku kibazo cy'amazu acuruza imiti yahakwironsa abanywanyi ba mituweli akaduze ibiciro uko yishakiye yemeza ko bigoye cyane kuyagenzura kuko mu rudandazwa abantu bategerezwa kunguka
izi lise dukora dushyira ku giciro vuba ati twebwe igiciro dufatira ko ni iki rero kubera abo badandaza bishyira ku giciro bashatse wewe ni umugrosisite umudetaya akagenda akarangura umuti kubera nibo awufite wenyine aca ashyira ku giciro ashaka wa mudetaya asanzwe akorana na mituweli ugasanga nk'umuti twe turambusa nko kuri 2,000,000 wewe akagenda muri iyo farumasi de gro kubera ishyira ko amamarje beneficiaire ashaka akaca wumuranguza nko kuri 3,000,000 wawe mituweli yemera 2,000,000 rero acavuga ati genda wugurishije kuri kica giciro cya mituweli cya mpomba mwa convence twasinyanye rwose igiciro twumvikanye ni cyo utegereza guha ko umuntu ibyo bintu by'amasosoma ntitwabyumvikane wumva ikintu wacayitaho kugira ngo mituweli ntibimenye yongeye ati je uwo muti ntawo mfise cyangwa ukeneye supplement barakurisha supplement ntibaguhe na resitu usanze fasture wacyambwiye ati
ishyirahamwe mituweli ryashinzwe mu mwaka w'1980 rifite abanywanyi barenga 15,000 mu bisanzwe umukozi wese wa leta afite nimero ndangamukozi yacavuzwa na mituweli ibitigiri bitangwa n'igisata cy'igihugu kijejwe gutorokanya ibiharuro byerekana ko ibice 80% z'abanywanyi baryo ari abarimu binjiza ibice 70% z'amafaranga y'intererano batangwa muri iryo shyirahamwe inshuro zitari nk'aba baridoza bavuga ko nari umugwi munini kurusha iyindi badaterukiwe mu rwego ishingwa ntwaro rwa mituweli kugira ngo baje mu bafata ingingo eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
leta y'u Rwanda yatangaje ko amashuri agiye gufungura guhera muri uku kwezi kwa 10 mu kiganiro minisiteri y'uburezi iheruka kugirana n'abanyamakuru yatangaje ko kaminuza n'amashuri makuru yujuje ibisabwa ariyo azahita atangira ariko nabwo akubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 umunyamakuru ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda abaye inkuru irambuye
hari kaminuza ya Global Health Equity y'Ubutaro hari African Leadership University
Madame Valentine wa Maria Ministri w'uburezi mu Rwanda ararondora urutonde rwa za kaminuza n'amashuri makuru zizafungura imiryango kwikubitiro ni muri gahunda yo gufungura amashuri yari yarafunzwe kubera icyorezo COVID-19 amashuri makuru na za kaminuza zatangajwe ko zizafungura ni 17 ariko nta tariki ntarengwa ministeri y'uburezi yatangaje gutangiriraho ni nyuma y'ubugenzuzi inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza yakoze igasanga rizo zujuje ibyangombwa kugira ngo zifungurirwe muri ibi bihe bya COVID-19 ministeri y'uburezi madame Uwamariya yabwiye abanyamakuru ko muri rusange nubwo amashuri makuru na za kaminuza bigiye gufungura muri uku kwezi kwa 10 abanyeshuri bazajya biga mu byiciro mu mugambi wo kwirinda COVID-19 ariko nanone hashingiwe ku byiciro byihutirwa uretse za kaminuza n'amashuri makuru bigiye gutangira mu kwezi kwa 10 hari n'amashuri yisumbuye azatangira muri uku kwezi ayo nasanzwe agendera ku myigishirize ya gahunda zitari zo mu gihugu imbere
tugiramo amashuri yigisha programu zitari z'igihugu zo mu bindi bihugu izo ngizo zemerewe nazo gutangira zigendeye kuri iyo gahunda ariko nazo hari ibyo zisabwa kuzuza nazo turi gukorana inama zitandukanye kugira ngo turebe mu myitegurire uko bahagaze cyane cyane ko bo bari basanganywe n'uburyo buhamye bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga
uko ministeri y'uburezi bisobanura byumvikana ko kugeza amagingo ya uburezi bugiye kongera gufungura ariko ikibazo cyo kugena ingenga bihe cyo kiracyari ingora bahizi aha ministri Uwamariya akavuga ko hazashingirwa ku masomo y'ingenzi
turi kwibanda cyane ku masomo y'ingenzi cyo twita kwa subject akaba arizo tugira umwarimu ku mwarimu hanyuma tukongera tukanareba amashuri yarageze mu kiciro cy'isoza kuko tugira ibyiciro birangiza umwaka wa gatandatu ubanza umwaka wa gatatu wayisumbuye n'umwaka wa gatandatu abo ngabo bazahabwa ingengabihe yihariye itandukanye n'iy'abandi kugira ngo bave mu cyiciro kimwe bajye mu kindi n'abarangiza amashuri yisumbuye bavemo noneho twinjizemo n'abandi bana bagombaga kwinjira mu mwaka wa mbere
kugeza uri inzego z'ubuzima mu Rwanda zikavuga ko imwe mu mpamvu yo gufungura amashuri muri ibi bihe biboneka ko abaturarwanda bagerageza kumvira amabwiriza yo kwirinda COVID-19 nk'uko Dr. Daniel Ngamije ministre w'ubuzima mu Rwanda yabitangaje
ku bantu bageze ku 2000 twasuzumye n'abantu babiri gusa twabonye bafite COVID-19 icyo ni igipimo cyiza cyerekana ko nta bwandu bukwirakwiriye mu baturage ku buryo uhuye nawe wese waba ufite ibyago byo kuba yaba yaranduye
kubireba amashuri abanza n'ayisumbuye agendera kuri gahunda y'imyigishirize mu Rwanda ministeri y'uburezi yavuze ko biteganijwe ko azatangira mu kwezi kwa 11 ariko yaba amashuri makuru na za kaminuza ndetse n'abanza n'ayisumbuye ngo agomba gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo COVID-19
agomba kuba hari uburyo burambye bwo gukaraba intoki bakagaragaza uko bazagabanya ubushike mu ishuri mu rwego rwo kubahiriza intera hagomba no kubaho uburyo bwo gupima umuriro kuri aya mashuri ndetse hagashyirwaho n'ibyumba bibiri mu gihe haba hari uketsweho uburwayi
iyi ni ingingo yashimishije ingeri zitandukanye z'abanyarwanda nk'aba babyeyi baganiriye n'ijwi ry'Amerika
kuva bafunguye amashuri ni ukuri Imana ishimwe ni ukuri twabyishimiye kwigira mu rugo biragoye umwana ntagafata aravuga ati ku ishuri kubera ko mba ntarimo gukora imirimo nigaga neza ariko nk'ubu ngubu urambwa ati njya gucana uzi ibyombo kubura koropa bigatuma atiga neza
birashimishije ko twari dufite umuzigo ukomeye kwirwa uziritse umwana mu rugo nawe tekereza kwirwa uziritse umwana mu rugo w'imyaka 10-15 ukirwa umuboheye mu rugo ubu ndagengiye ku kazi singara mu rugo ngiye gufite akazi ka nijoro ubu ni ukuvuga umugore asigaye ari kugorwa kuko iri ubu uyu mugore ubu ureba uyu ni nawe mubi ku bana
imibare itangwa n'inzego z'ubuzima igaragaza ko kuva mu mezi atandatu ashize mu Rwanda abantu basaga 408,000 banduye icyorezo COVID-19 naho abasaga 3,600 baragikira ni mu gihe abandi 29 icyorezo cyabahitanye amashuri arafunguye ariko haracyari impungenge ko ashobora kuzahura n'ikibazo cy'ubucucike n'ubusanzwe cyari kitoroheye uburezi bw'u Rwanda ariko ubutegetsi bukizeza ko kuri gahunda yashyizweho bizagenda bikemuka gahoro gahoro eh bagira ubusanzwe ry'Amerika ikigali
bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania barasaba ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kubasanira amazu ni mu gihe imvura itangiye kugwa kandi amazu batuyemo ava mugenzi wacu James Jovin yanyarukiye muri iyo nkambi aganira na bamwe mu batuye mu mazu ashaje
Iyi nzu rero irapfa. Imvura iguye turaraduhagaze. Yemwe, sindonka naho njyama, imisare yarahetse, kujya nyene ndahuko nyene, kujya nyene ndi mu nzu nyene yaje nyine abana tubana n'abana nyene turi umuryango wa batandatu. Kujya sindonka nyene kintu nyene bana nyene ndaguma ngaho nkaburi kimfasha abana, ahangayika imvura yagwa nyene tukarara twicaye ku bw'imvura nyene twabuze aho tujyama.
Yewe ndi mpunzi ndi ngaha muri Nduta. Mugabo nkaba meze nk'umuntu umengo singira unyitwararika. Abandi barafashijwe ibintu cyo nta bintu ushobora gufashishwa bivanye n'uko imyaka y'ubanje bayinyuranije igihe nahunga. None rero kuba mfise imyaka y'ubukuzi ku mubiri ku ifomu naho biboneka yuko umengo ndi mu mugwi w'abantu bakiri bato. Bigaca rero bituma rero imfashanyo zije ziciye muri UN ntashobora kuronka imfashanyo nk'uko abandi bafashwa. Ni kuvuga rero yewe ako kazi ubona ni ubutafari nasabye umubanyi yimutse ngaho yahungutse cyansaba baratumye abandi ingingo abantu batunyubakira. Kari agatembe urabona ko ari ugushambara none aho imvura iguye sindara n'indyamye numva ndatega ububase ngatega ubuntuzeye ubusahani kugira ngo muzu ntareka amazi mugabo mbishowe ndara mpagaze canke iguye ntari muhira ibintu usanga vyononekane.
Bari bakeneye nka yuwe ni nyene nk'uko ari umuvyeyi yatwashyiriye yuko bodusanurira akazi bakaduha akazi gakomeye kubera nutwo dupakera nyene nk'ifungurwa usanga zanyagiwe aho twaduteretse aho ugasanga nk'aho abana baryama baryamye nyine ahantu hatose tukabura ingene asha abana barara neza. Hanyuma ikindi nacyo ni uko mbona iyo baje gusanura usanga bavuga ngo bagusanuriye bashyize ku ihema hanyuma ugasanga n'ubwasigaye ko hejuru bwashaje kandi atabusare baduhaye bwo gusasa hasi bakagenda babutwaye. Twasaba rero mu gihe baje kudusanurira hamba badusanurira ihema cyangwa nyamba badusanurira nk'amabare uduhema twasigaye ko hejuru bakatuturekera kugira tuzusase abana baronka baryama heza. Icyo nasaba kimwe ni icyo.
Umva ikibazo cya mbere kijyanye n'iyi nzu ubona ingene imeze uko. Ubwa mbere ngaha imvura iguye aha muri iri kerere ngaha harahita y'ubuyaga hagahita uruhuherezi ikanatumana hariya hejuru hari ahantu hatabuke intuzenya amazi agaca atemba imbere mu nzu ntubona ngaha ingene ndiyinze aha ndagombye ngo ngwanye ndabe nk'uko. None rero ndabona ko cyerekeye inzu icyo ndosaba yuwe nuko yoza ikadusanurira hanyuma imaze kudusanurira abafundi bagaca bandubwiriza aha hejuru ngira ngo ndibaza aho ngira byoca mu buryo.
None rero uje bico nsaba nk'impunzi nsaba yuko jewe nanje iyo nzu hogira buza bakayi mbere nini buri hogira nk'uwoza kinjira karaba ukuntu hameze nkaronka nanje ukuntu nanje nofasha ku kijyanye n'akazi haba hasi hameze neza no kuvuga ku ruhome haba hejuru hose hoho hanabuze imvura iguye usanga ari mu mwonga. Rero jewe ibyo nibyo mbona umengo ntushobora gusaba.
Ikindi cya kabiri naho iyo imvura iguye nyine uca usanga uba amahoro ukabura aho uryama ukaguma uhagaze abana ugasanga ariko baratera induru ati turanyagirwa nawe atakundi uri bubigenze. Ubwo nyine twasaba kweri iraba uburyo yotugarukiraho kabisa itwusanurire nyine. Hanyuma ikindi nacyo dusaba n'utwombo baduhaye twarahetse baraho kungene bodusayidira kweri haduha n'utusare n'agasafuriya ho gutekamo n'utwombo two kunywesha amazi cyangwa kuvomesha kweri bo abakoze bagize neza. Muri rusange naho ndabivuze ndi umwe muri Nduta hose impunzi zose mbona zirira kimwe nagira ngo ni jewe jenyine ahubwo uca usanga ari benshi babivuga nk'uko yuko nabo bamerewe nk'uko nanjye nari merewe.
Icyo dusaba rero yuweni turasaba nyene yuko yodusanurira nyene nk'amazu tukaronka nyene aho tuza turara nyene turara n'abana. Urabona nka jewe nyene twaratatanye n'umugabo ndibana basha ikintu nyene nsaba yuko yuweni yofasha yozikansanurira nkaronka aho tuza turara n'abana imvura nyene iguye tukaronkaronka aho ndyamika abana.
Ikindi nacyo kigira kabiri ikibazo cyerekeye nyene cy'ayo mahema hariya haruguru ubuyaga buhise bwarahise ihema iratabuka ibikurya yikubita ku biti hariya iratobagurikana hariya hose nshya ndemera kubohesha n'imigozi mugabo amahema yatabagurike iyi imvura iri kiragwa rasima nyene irava amavano ashunguruka hariya nkaca ndayabonera indani mu nzu. No nkaho rero urumva ivyo nk'ivyifuma vyovyo nko muri iyo misi kweri n'ababanyi barabibonye ndararisohoye barabibonye bavuga ati kweri wahombe kandi gataraye ndaraye mvuye gutega uwo munsi nyene.
Nchuti banguanyi baradijwi di Amerika, ikiganiro iwanyu mu ntara cy'uyu munsi na hatuji soreje. Tubashimiye cyane ko mwateze amatwi. Nshimiye n'abagenzi banjye bagize uruhare muri ibiganiro, aho baherereye hose mu ngo zabo. Wadufashije kwegeranya amajwi ni Makubiri Yambaro, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese aho muri hose, tubarandikira kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu Ijwi rya Amerika. Mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya Corona.